dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje ni Etienne Karekezi hano i Washington DC mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe mu banyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020. Mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'abarundi basanzwe ari mu runani Sinarede bahuriye mu nama i Buruseli mu Bubiligi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga no runani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya Arusha yubahirijwe. Mu kiganiro muri isanga kuwa kane w'icyumweru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana Frederic bavuga inyumvira yamubajije imigambi mishya y'urwo runani.
Itangazo mwabonye ntiryari igitangazo gusa kwa ari kumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe ya Prona ipedezi kamibanga turi kumwe na KZFDD turi kumwe hariho na ambasaderi Julien Nahayo hariho na jewe hanyuma rero n'abandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira.
Urunani rwanyu se for Arusha rutandukaniye he n'urunani Sinareda?
Aho bitukaniye bwa mbere twariko turubaka Sinarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura ibwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'Abarundi. Mu nyuma twarongoye Sinarede arabitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye Sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu ubwo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abavero muri Sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha Abarundi.
Hagataho kandi ishyaka Ranake ryo mu Burundi naryo risanzwe ari mu migambwe ihuriye mu rugaga Sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane i Bujumbura. Mu kiganiro muri isanga kuri uwo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo Aloyizi Baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku Barundi mu buryo bwa rusange.
Ego amenyesha makuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora y'2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari migambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo agukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika n'ibipande cyangwa ugasanga iguma icyana cyanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora. Twebwe rero muri Anaki twashaka kumvisha Abarundi n'amakungu ko twiteguriye kujya mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego.
Inani zimwe mushanahe baracyakwa Louise zirafise amakenga kubyerekeye cyane cyane nk'uko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na amasezerano ya Arusha ibyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise.
Ayo makenga bafise bye barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibwirwa shingiro 2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari wababujije yuko babivugira muri sinarezi hari wababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo yakore darusha n'ubwiza shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu wababaza igishasha bazanye nawe ndetse ko namwe bagiye bati ni kike kitari mu byo sinarezi ari kirakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nyaha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo niyo bibandanya igishasha kize ni igihe ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nawe nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
umushyira nawe baracyako Aloyse musana batemera ibivugwa n'urunani Sefor Arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'ikihe
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko ni ukuvuga yuko wari wiyumvira ko ariwe woba umukuru w'urwo runani ugatsinda uhabaye amatora uca uvuga ngo ugenda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine uca uvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki b'abarundi ko bazabaremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo Sefor igutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yo kitubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakogwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera
reka tumuhe ijambo umushyirantahe Federic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha muvuga
jewe nakwishuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya yo ntuzenya ariko aravuga Aloyse no munywanyi wa sinarede jewe sinaje guharira na sinarede kuri ibi bibazo kuko ibyo navuze ni ibintu by'ibyabaye kandi nabazi ko byabaye ukuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe ko atazoja mu matora navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko icyo ni cyambere cya kabiri bose bari idoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama k'umugambo umwe ibyo sije nabivuze byavuzwe n'imigambo iri Burundi icyo nikigira kabiri ikindi nacyo twubwiriza kumvikana ko twarumvikanye turi i Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko ubundi arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoyi mushyanahe
banzo ndeke mbandanye n'uwundi wa muri tarawandanya kandi ndifuza ko igi abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene zaba zitunganijwe nta kimana cha demokrasi kihari wewe rero ushira kuvuga rero ngo ndumubandanye uvuga by'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'2018 ntibikunda ntibijyane
rero
nambi mutumva ko cyo dutandukanya tuzaba turimo tutarimo turavuga rumwe abandi bazafite ibyo yishakira kuvuga
ego mushya ntahe Aloyse bari cyako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano ya Arusha mukanya gatoyi cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano ya Arusha umuntu arashobora kubivuga arabyo nyene uko abibona mugabo jewe kubera kwije mu mgambira nake tubwiza kuja mu ratoro nta handi tubwiza kubihindurira ataruko guca mu matora tukayatsinda cyatu kwaza mu nzego hanyuma dukandira ibyiza singiro ari bibi turi twatsinza amatora cyatu mu nzego dukomeye n'igihe gitubuza kurihindura hanyuma iyo arusha dutanze ikenewe n'igihe gitubuza kwigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose bidogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudatonera agati y'akazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko icyo gituma
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Okelo Mutereza Munihega. Okelo,
mu majyaruguru ya Uganda pade reka ndebe ku ruhande rwa opposition. Aba opposition barebe inyungu z'abaturage, barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire gushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida aga ari cyo kiri imbere, babanze barebe se umuturage n'iki tuzamumarira, se n'iki abaturage bifuza. Kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe, icyo kirafasha. Kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda, kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Barebe inyungu z'abaturage. Ikindi Perezida Nkurunziza agerageze arebe ese ka perezida ushyira mu kuri warahiye afashe ku Bible, arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanitse arebe n'iki gikwiriye koko Abarundi bifuza cy'ukuri. Murakoze.
Murakoze. Okelo, reka Mushana Frederic wamvugira.
Bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe Aloyize, naho rambaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari Nyambuye aratora inyishu ziwe muri ibazo muri izi nama turimo tuguma tubwira nta wanyishura. Rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi none tugomba turimo turondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere. Ho abariko baraja matora ni baronka iyo myanya yabo, mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza iby'ukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza, na cyane cyane ko ibyo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravyo kwa byumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga. Nuko mvuga kutemera gushira Abarundi hamwe ngo baganire basangire n'ubwo butegetsi kuko aribyo byabaye inkomoko y'imbyana. Nuko mvuga gufashe iyo nzira itandukanye na yarusha ubu iri kurabyara iyindi ntambara. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni kuja hamwe. Kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira, mugabo uja hamwe niwo mubona ibintu kumwe. Rega nimushobora kuja hamwe umwe araba mu buseru kundi ara mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu raba bamushangiye imbono imwe ya kazoza, muje hamwe hanyuma muheze muraba ingene mwiyubaka. Abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
mushika ntahe bacha kwa Louise namwe ku cimbo cha Ukiro.
Leo kiro ndamushigikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki twifuza ko dutwara imigambi hejuru twabwira gushyira imbere neza y'abagihugu cyane cyane neza y'abantu banyu bacu, kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugirizwa nani usanga inyishu itoboneka. Nicyo gituma ibyo kiravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo. Rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza. Nkashingira Okelo kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona ataraba nk'abantu ataraba sirikare ba sivili ubona yuko by'ukuri ibintu byo guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagacaha bakaza gutegura amatora. Hanyuma nagomba mbwire mwene wacu bavuga inyumvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo uhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ujeze urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo cyiza
yegume tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Claude
nabashimiye ko babanje kujya hamwe kandi bakazigaho bakakinonosora basanga cyane gutanga umusaruro hagati
yego reka icyumviro cyawe tubwihe umushyira ntahe baricya kwa Louise duga ku ijambo
muri rusange nyapolitike n'ibijyana buze ni kubahiriza demokarasi turavuze amategeko mwenda wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe n'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubiravye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adese ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonane zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe yo n'amakosa nicyo bituma usanga umuntu ariko aravuga muri gasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugubwiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyine bakakubwira bati ibyo twese tubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banywanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyine kandi uri kurakora wonyine uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abanywanyi bavuze kandi nazo navuze no muri zinarendi abivuze tutari mu nzira yo kuzongera amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora nacyo gituma nabo nyine abashingantahe ntumva gituma bari kuva no muri zinarendi bakagira ayandi mashyirahamwe baba bari ko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo cyo kivuga yuko umugambi zendedefitedesinsinzi ntibikunda kuko umwe ashaka gushyira ibyiwe imbere gusa.
Reka duhe ijambo umushyira na Frederic bamvuga inyumvira gica avuze nawe duga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe badashangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kana Aloyize aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nyishu azozana kubira inezo bibazo turiko turabona voilà ayo twanejivu nifuza ko twobona kumwe mu byukuri y'abaroyizi na jewe n'abandi kwara twumviriza aya matora ingena atunganijwe na yibasiguriye kenshi ndabereka ningene bwizwa nshingiro rivuga rizo kwerekana ningene ibizova muri matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri aya matora twimirije turazi ingene ateguye
mushya ntahe baricha ko Aloyiza mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira avuga ko kuja mu matora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba ariko ratumwanya icyo mwebwe mu kivuga ko
twebwe nago mundabwire yuko ibi ariko aravuga byo kuja mu matora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajyamo kuko tumaze kuzoyajyamo icyo twicana n'abariko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abiza kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu uwo bicuka cyiza ego hariho ingorane kuko hariho abantu bahariya mu mitumba umengo ntibumva baguma bakubicana imigeri ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga akarorero na cyane cyane ba mutitaneri kuko ni babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya bintu
byo
gutuma hari cyuka kiri muri politiki. Icya kabiri wemeye kujya mu matera wicaye na seni, ni nacyo gituma seni muri ino minsi irikira twereka yarape kirangamizi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi izayavuza tuzotanga amadosiye y'abasesi. Ubu rero ivyo turazi ukuntu seni yabigize, ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro, turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomekiwe
myinshi, kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana. Aho rero tuzobirabira hanyuma tujye tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse, hamwe imvugo yobitazanye n'ingiro aho tuzoshikiriza ijambo tuvuga yuko ari ariko biragenda neza. Ariko izo zose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavugutse jewe ndetse aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utamenya mukeba na kuri turibone kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba impene uramenye ukuntu urarira.
Kureka duhene ijambo undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Joseph, amwiriwe neza.
Akabazo kanjye ndagatumbeza kuri uwo Frederic bamubinyumvira ariko mwanze mu munda mukirize. Barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira. Ese ko ayo matora naramukabaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora? Aho ntibazaba nka wa mugani uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato intera ariwe ke.
Twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza. Mwiriwe neza Manirakiza. Mwiriwe neza, muri hehe?
Ba
muri hehe?
Ndi mu gihugu cya Tanzania.
Eduka ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanye politike benshi bari inyuma y'ibihugu, none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutabitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tubimenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi. Je nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko burya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma. None ubwo ngubo boba bafashe umwanzuro wo kuzitabira amatora canke bahagaze ahandi nyene yo kutazo kwitabira amatora.
Murakoze Manirakiza. Hari ikibazo cya Joseph Mushanahe banyumvi mvugira c'amatora 20 ayo matora mu nzu itaba mutayitavye ubundi mugambi mufite n'uyuhe? Ikindi kibazo cya kibaza Mushanahe baricha kwa Loise.
Erega amatora fataka amatora umwaka 2022 na matora nka yamye yaza yena yejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu jingene ibintu biri bugende neza ubundi ubundi nta uvuga ngo ombega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze cyo dutandukaniye ko na senarede nuko bagiye matora kandi barimo baragwanira inyungu za Arusha uri kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko Arusha izosubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha.
Muhushe na he baricha kwa Loise mwebwe na shaka mushi ikibazo cha Manirakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike.
Amatora arasho yamaye abaye abantu bari hanze ariko si byiza ni bibi ntawo bishyigikira. Nicyo gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera. Aho rero nta kandi umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya ubujye abantu bataha bagataha neza umutekano wabo nabijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke ikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo ikintu ciza kandi cotanga umwizero muniniya cyane hanyuma aho ngo sinazitangarira ngo sinaze nuko ibuze amatora tufona ivuga kutazuza ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyine iyaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tukaja hamwe matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega matora twibuke ko mu 1960 wagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya matora kandi yari yatsinze nibaza ko turamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke ibe naza tubwo nibagoma bamenye bameze nk'inki nk'inyondo ya mase erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora nituyajemo nukuri iminsi iza bizogorana kuko
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza
mwiriwe ndi Bujumbura mu Burundi hanini ikibazo canje kihagaze kuri iki ni kuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha sefor ndetse na senarede yari hasanzwe ni kuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari bavyiteze ni kuvuga yuko turiko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega nizihe nguvu mu gihe abari muri urugo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi kikaba kiriko citegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe nguvu babona bazoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako
kibazo nibaza ko umushyantahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo
urunani twahora abantu kigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ibyo navyo imvo twazishiguye inguvu ziri hehe mu bya nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako la vision niho hari nguvu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu bishobora kubandanya kujya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri nabi ibintu gusumba kutubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse ishigure ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari nyishu tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katubwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumwe cyangwa si cababiri ni cya twese
turamushimiye umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira w'urunani sfor Arusha n'umushingantahe Aloyzi Baricako w'umugambwe Ranak mu Burundi dushimiye kandi mugenzi wacu Frederic Nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba radio rya Amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo.